Ndabakiriye mwese bakunze b'ikiganiro kanguka jewe ndakibashikiza nitwa Chris Nikumana uno musi numusi wa kane mundwi heze kwa kane uheze naraganiriye n'umugwi w'abakobwa bageze kugira mariage bageze gushaka ndababwira yingene umugabo ava kumana ndavuze nti umugabo ava kumana nivyo arabirondera muri ubu buryo canke buriya ariko umugabo avuye kumana niwe ari umbwisha kuzima bwawe kandi niwe azogushoboza urugendo ko kuja mu ijuru ivyo murondera vyose ivyo musengera vyose no kwiyumvira ku rugendo ko kuja mu ijuru apana cyo ngaha kwisi urashobora kuvuga nti birakwiye ngaha kwisi ndashaka kumuna ngiye ranyo kwisi oya numuntu mufatanye urugendo ko kugenda mu ijuru uno musi rero ndegambire umugwi w'aba jeune abasore abahungu cyangwa abajeune bageze kugira mariage bageze gushaka cyangwa yuko baregereza hari jambo nabo nyene numva ndabafitiye uno munsi ikibazo n'icyake ni nyene gisa n'ico navuze mu ndwi heze ikibazo kuvyerekeye guhitamwo uwo muzobana nimba uri umugabo wamaze gushaka cyangwa wamaze kugira mariage ino message si yawe kumbure ushobora kuyiha abandi batashika mu rwo rwego ariko message mfise nashaka umuntu ariko yanyuriza mu nyanya bakanguka by'ukuri yakangutse nta kangwe nivyo amaso y'umubiri amwereka nasanze nabakijijwe n'abazimana kenshi hakora ivyo amaso akwereka nivyo birafise uruhara ariko sivyo bikwiye kuja imbere twe turagira counseling turaganira n'abantu ingo hari abantu benshi bakurikiye abakobwa kubera ubwiza bw'umubiri kubera ubwiza bw'umubiri kubera amatayi bafise kubera ukuntu babona bakumva ati uriya niwe mugisha wanje niwe nshaka nta wundi kandi bakaba ronka ariko benshi igice kinini bari muri bo swat baravanye baramaze kuvana canke babana batabanye babana batarara mu byumba bimwe bararara induru ingo zabo numuriro kandi bagiye babona ubwiza bwo hanze nage nabwire yuko ijambo ndiho yampaye kubwira abajeune b'abahungu mutarashaka ntusure gukangwa n'ubwiza bwo hanze nukangwe n'ubwiza bw'umutima ubwiza bw'umutima nibwo buzogushoboza kuba mu mugambi w'Imana kugira amahoro mu rugo no kubandanya urugendo rwo mu ijuru hari abagwa bakava mu gakiza kubera barongo yabafasha atari bo batavuye kuma reka nabere ku murongo numvise ndongoye kubaha uri mu migani 31 murongo wa 30 Proverbe 31 verset 30 havuga ngo la grâce est trompeuse et la beauté est vaine kugira uvyumve neza uraba anima version yo mu zindi ndimi niho tahura yuko bakora avuga yuko ubwiza ko hanze ivyo byose gukwega byo hanze ngo birabesha birakubesha ngariko ngo la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée ngariko umugore atinya uhoraho canke uwiteka niwe akwiye gushimwa ico bashaka kutubwira ngaha ico muhimo y'Imana ko arababwira nuko nimukangwe n'ivyo hanze byo hanze birahera byo hanze birabesha igikuru umuntu muzosangira ubuzima bwawe gushika urupfu rubatandukanye ukeneye gushira ubwenge cyane kubwiza bw'umutima ubwiza umutima n'umuntu yubaha Imana niko bayivuze nga umuntu yubaha Imana umuntu habaye ikibazo muzosengera hamwe umuntu ashobora gushigikira mu bihe bigoye umuntu muzobana n'umugabo n'umugore atabintu cyo kuguvanga umuntu afise urupfasoni umuntu afise imico ihwanye n'ijambo ry'Imana nikuvuga yuko ivyo rero wakorara abavyo hanze wakubisa amaso usosanga utazi vy'indani ushobora kugwa mutego abantu benshi bamaze kugwamwo ariko wewe utarabigwamo ukwiye kwanza gusenga nubwo uri fiancé nubwo wamaze gufata engagement ndakusaba yuko woje imbere y'Imana ugasenga ukavuga uti Imana nyobora jefisa amaso y'umubiri ndafisa aho ngarukira ndafisa aho mbona ariko wewe urabona aho ntabona umutima w'umuntu nta numwe wuzi nubwo umuntu yokwereka ko ameze ariko umutima w'umuntu ni Imana iwuzi nico gituma ukwiye gusenga kugira Imana yo nyene iguhishurire ikuyobore ikujane mvya guteguriye kugira uzogira ubuzima bwo guhimbaza Imana ubuzima bw'amahoro niho mugambi Imana ifise rero ijambo ni ku basore bageze gushaka bageze kugira mariage ni mukangwe n'ivyo hanze ni mukangwe n'ubwo bwiza ni mukangwe n'aya matae mukangwe n'ubwiza bwo mutima cyane cyane murondere ubushake bw'Imana turabana inyigisho twatanguye igitabo citanguriro igitabo cyo muri Genèse twagitanguye mu ndwi iheze intumbero nuko dushobora gusoma kino gitabo cyose cyane cyane tugatahura icyo gitabo gishobora kutwigisha uno munsi mu buzima tugenderamwo bwa minsi yose ni byiza kumva icyo byariko birasigura kiya gihe ariko nama nababwira nti ibyisezerano rya kera ni gitutu cy'ivyo tugenderamwo uno munsi ejo nangije ndabasaba yuko mwosoma igice cya gatatu cyose bishobora kuba utagitahura ariko natanga kucigisha tuzokirangiza ubona ko byinshi uvyumva cyo gice gitangura kivuga ingene Adamu na Eva baguye mu cyaha ni ukuvuga yuko icyaha cya Adamu na Eva nicyo cyatumye ibintu byose bibi byakurikiye byahereye mu cyaha cyakoretse mu cyo gice cya gatatu icyaha rero cyaciye kuri Satani abo twatanguranye nababwiye yuko Satani ubwa mbere yari Lucifer yari umumarayika mwiza w'icubahiro ahimbaza Imana yubaha Imana hanyuma agira igihe aduze ubwibone muri we ashaka kungana n'Imana Imana yamukorora rero Satani niwe yazanye icyaha aciye mu nzoka umurongo wa mbere utangura uvuga yuko inzoka cyari igikoko gifise ubwenge gusumba ibindi bikoko byose hanyuma inzoka ariwe Satani aciye mu nzoka abwira umugore ngo mbega Imana vyukuri yavuze ngo ntimuzoge ibiti byose mu itongo sinzi ko muvyumva Satani ntiyaje kubwira Adamu yaje kubwira Eva mwibuke yuko Eva igihe Imana yabwira Adamu ngo ntumuzoge kuri kino giti cyo kumenya ikibi n'iciza kumenya la connaissance du bien du mal igihe Imana yabwira Adamu Eva siho yari ntibwaremwe ntibwamukure mu rubavu gwiwe ariko aza kubwira Eva ariko Eva yaramaze kumenya ukuri murongo wa kabiri Eva arishura inzoka arambwira Satani ati tuzojya kuvyamwa vyose byo mwitongo ariko murongo wa gatatu avuga ati ariko kuvyerekeye igiti kiri hagati mwitongo Imana avuga ati nimuzokijyeko nimugikoreko kuko mukiriye muzopfa nashaka nabwira yuko gushaka ku murongo wa gatatu Eva yavuze ivyo Imana yavuze uko biri bisigura yuko Adamu yari yamaze kumubwira ati Imana yatubujije kujya kuri ino giti Eva arabizi nkuko nawe uno munsi ushobora kuzi ijambo ry'Imana icyo rivuga Imana iravuga ati kirazira gusambana kirazira kuryamana n'undi mugore atari umugore wawe kirazira kubesha kirazira kwiba kirazira kuvuga amajambo atari yo kirazira kugira ishari kirazira kwankana ibyo byose urabizi nkuko Eva yarabizi ariko umurongo wa kane mwumvirize rengene icyaha uko Satani yakoze kugira abate mu cyaha niko nawe nyine akora uno munsi umurongo wa kane inzoka ibwira Eva ibwira umugore le serpent dit à la femme vous ne mourrez point nashaka mu vikintu kimwe inzoka imubwira ngo nimuzopfa Satani yamaza kukubwira ibintu bitandukanye n'ivyo Imana yavuze Eva yarazi version y'Imana gushaka umurongo wa gatatu yarazi neza ivyo Imana yavuze ariko umurongo wa kane Satani ashambwira ati oya nimuzopfa umurongo wa gatanu ashambwira ngo Imana irazi mwumvirize neza Imana irazi ko umunsi muzojya kuri kiriya giti y'Imana yababujije amaso yanyu azokuguruka hanyuma muzoca mumera nk'Imana muzongana n'Imana mumenye ikibi n'iciza ni nk'uko uno munsi Imana yabwiye ati oya Imana yabwiye hajya siko Imana yavuze sinzi ko babonye umurongo wamengene Satani yatanguye abaza umugore ngo Dieu a-t-il réellement dit mu kirundi bisigura ngo mbega Imana vyukuri niko yavuze Versiyo y'ukuri urayizi ariko ako kwaza ngo mbega hajya Imana yashatse kuvuga gutya umaze gutanga kumva amajwi yakubwira ngo oya ngo hajya ngo mwabitahuye nabi si kujya Imana yashatse kuvuga mpara numva abakristo kenshi babwiye ijambo ry'Imana bakaza kubwira ati oya bijya byari bya kera uno munsi le monde a évolué uno munsi ngo isi yarateye imbere ba Paulo bijya bavuga mu gihe cyabo uno munsi ntidushobora kubikurikiza kujya bijya ba Mose bavuga bijya ba Paulo bavuga bijya ba Petero bavuga uno munsi nibigishoboka wumvise abantu batanga kubwira ngo turi muri 21e siècle turi mu kinjana cya 2021 nubwo yuko bashaka kubwira ati tera imbere mu ijambo ry'Imana nta kuvuga ngo tera imbere uhagarara aho Imana ishaka kuhagarara icyo Imana avuze ko ari kibi ni kibi icyo Imana yakubwiye ngo si cyiza no myaka igihumbi kizoguma atari cyiza kuko imana ihinduka ko rirejo niko no musi niko nizokwama bidashira rero ntugo mu mutego wo kuvuga ngo est-ce que Dieu a réellement dit mbegi imana vyukuri yavuze nuzo kwimbira ngo imana yashatse kuvuga no gutahura ahubwo ico imana yavuze bizo bisigura neza ejo tutahure neza kugira ntitugo mu mutego nkuko badamu bawuguyemo na uno musi bashobora kugamo kuko satani ko yakora kera niko akora nuno musi ndiho abahezagire tuzobananye ico